ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubahikaze muri kumwe na Veniste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Urukiko rw'i Washington muri Amerika rwatesheje agaciro ikirego umunyapolitike Paul Rusesabagina n'abo mu muryango we bareze Leta y'u Rwanda na Perezida Paul Kagame. Mu Burundi haravugwa ikibazo cy'abagore batwite batitabira kwipimisha.
Muri cyo cyambere benshi baza kugira bafite ingorane gihabimva kuri karibwa cyagiye aboneka amaraso karaza niho kesha aza kwipimisha mbane n'ahandi igitigi cyacara gito cyane gose kubera bataramenya akamaro uza kwipimisha mbane. Mu cyo cyambere
Nestor niyo saba wakira abagore batwite mu bitaro by'Imakamba. Mugume ku radio yanyu, iki ni kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, wiriweho?
Mwiriwe neza Veniste. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, umugwi wa ONU uriyo kubungabunga amahoro n'umutekano MONUSCO uvuga ko mu buseruko bw'icyo gihugu iby'umutekano birushiriza kuyangara. ONU ivuga ko igisirikare cya Congo FRDC cyatanye mu mitwe n'umuhari M23 mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igisagara Kichanga mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Harabaye imigwano kandi muri Kishishe ku birometero 25 mu buraruko bushira uburengero bwa Rucuru, ahakoreshejwe ibigwanisho biremereye cyane. Onivuga ko uku gutana mu mitwe kubaye haheze iyi minsi ibiri M23 iteye ibirindiro by'igisirikare cya Congo mu burengero bwa Rucuru bituma abantu hafi 400,000 bata ingo zawo. Ejo kuwa gatatu MONUSCO yavuze kandi ko haturitse igisasu mu gisagara cya Beni. Abasivile bashika kuri 18 barimo abagore 13 barahakomerekeye. Muri Tanzania, umugambwe Chadema utavuga rumwe n'ubutegetsi muri iyi ndwi warakoze ikoraniro ryawo rya mbere inyuma y'imyaka 6 leta yarahagaritse amakoraniro nk'ayo y'imigambwe. Ariko naho biruko, hari abafise amakenga ku mugambwe CCM uri ku butegetsi ushobora kuzoza uranigira mu menshi abatavuga rumwe nawo. Basaba ko hoba ibihindutse mu mategeko cyane cyane yerekeye imigambwe n'amakoraniro ya politike. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi itegekanya gutunganya amakoraniro mu gihugu cyose mu bihe biri imbere.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo hanze y'umugabane wa Afurika, hano muri Leta Zunze za Amerika, abapolisi 5 barafashwe batabwa mu ibohero ejo kuwa 4 bagirizwa kwica umuhungu w'umwirabure mu kwezi kwa mbere. Ni muri Leta ya Tennessee. Umushikiriza manza mu gisagara cha Memphis, Steve Murroy, yavuze ko abo bapolisi bose babirabure bagirizwa ivyaha birimo kwica, gukubagura no gukomeretsa. Perezida Joe Biden yasavye ejo kuwa 4 ko hoba itohoza gihuta kandi gimbitse kuri ugo rufu. Abandi bapolisi bariko baratohozwa ko kuri iyo dosiye. Hano muri Amerika kandi, umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yaratangaje ejo kuwa 4 urundi rukurikirane rw'ibihano ku bantu bafise aho bahuriye ni kompanyi y'Abarusiya ikora gisirikare ya Wagner, barimwo umukuru wayo hamwe n'ayandi makompanyi bikorana. Bahowe kuba bari mu ntambara muri Ukraine no kwica abasivile. Blinken yavuze kandi ko ubushikiranganji arongoye bwafatiye ibihano abantu 3 ku ruhara bagize nk'abategetsi b'igisata cy'amabohero mu Burusiya. Icyo gisata cyagirizwa gutororokanya abanyororo kibinjiza muri uwo mugwi Wagner no kubarungika kugwana muri Ukraine. Hambavu y'ivyo, uwo mushikiranganji yavuze ko ubushikiranganji bw'ubutunzi bwashize Wagner ku rutonde rw'imihari y'abicanyi mu bikorwa byawo muri Afrika. Wagirizwa gukubagura abamenyeshamakuru, abakozi b'amashirahamwe y'abagira neza, aho mu moko y'inkehwa no gutera ubwoba abasirikare ba ONU bari muri Centrafrika. Umugwi Wagner kandi wagirizwa gufata abagore ku nguvu n'ubwicanyi mu gihugu cya Mali.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Kumugabane wa Buraya ubushikiranganje bw'Ubufaransa bw'imigenderanire n'andi makungu bwasabye ejo ku munsi wa kane irekugwa rya Bernard Ferland, umufaransa yamuka muri Irlande afungiwe muri Irani. Ubufaransa buvuga ko akiswe n'amagara kandi yimwe uburenganzira bwo kwivuza. Imigenderanire hagati y'Ubufaransa na Irani yatitutse mu mezi aheze inyuma yaho Irani ifungiye abanyagihugu indwi babwo. Buvuga ko bafashwe atakibagira, biboneka ko ari nko kubanyuruza. Ferland w'imyaka 64, umuhinga mu by'ubukerarugendo, yafunzwe mu ntango z'ukwezi kw'icumi igihe hari imyiyerekano yiyamiriza ubutegetsi muri Irani. Abadiplomate bavuze ko aheruka guhagarika yegeregere yari yaratanguye yo kwiyicisha inzara. Ibyo byatumye aca akikwa n'amagara.
Urakoze Aloyizi Bigirimana, mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, urukiko rw'i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatesheje agaciro ikirego umunyapolitiki Paul Rusesabagina n'abo mu muryango we bareze Leta y'u Rwanda na Perezida Paul Kagame. Iki kirego mbonezamubano cyari cyaratanzwe umwaka ushize. Umucamanza Richard Leon yanzuye ko Amerika idashobora gukurikirana abaregwa hashingiwe ku mpamvu z'amategeko yego yo muri Amerika. Geoffrey Mutagoma.
Uyu mwanzuro w'urukiko uje nyuma y'ubusabe bw'abahagarariye Repubulika y'u Rwanda bwo kutakira ikirego cya Paul Rusesabagina bwari bwaratanzwe mu kwa gatandatu k'umwaka ushize n'ubwo abahagarariye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bwari bwaratanzwe mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize. Uvuga ko mu gihe urukiko rwa Amerika rwakiriye urubanza rugomba kubanza gusuzuma neza niba ibivugwamo byaba bifite ishingiro kandi ko rushobora kuburanishwa hashingiwe ku mpamvu zose zigenwa n'itegeko. Kuri uru rubanza urukiko rwasanze itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ritarwemerera kuburanisha igihugu gifite ubusugire, cyaretse gusa y'amategeko abigenga agira icyo avuga ku buryo budasanzwe ku budahangarwa bwacyo. Urukiko ruvuga ko urega atashoboye kugaragaza ku buryo buhagije ko ariko bimeze ku Rwanda, bityo urukiko rwasanze nta ububasha rufite bwo kuburanisha u Rwanda nk'igihugu gifite ubudahangarwa bushingiye ku busugire bwacyo bugenwa n'itegeko. Ku byerekeye Perezida Paul Kagame, inyandiko y'umucamanza Richard Leon iravuga ko ibirego byose yarezwe adashobora kubikurikiranwaho kubera ko ari umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi. Kubera iyo mpamvu ntashobora gukurikiranwa n'inkiko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bikorwa ibyo aribyo byose byaba ibyo yakoze nk'umukuru w'igihugu cyangwa ku giti cye. Ababuranira Paul Rusesabagina n'umuryango we bavugaga ko kuri iyi ngingo urukiko rudakwiriye kwemeza ko umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi afite ubudahangarwa, mu gihe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itaratanga urupapuro ruvuga ko abufite. Icya kabiri bavugaga ko nubwo Perezida Paul Kagame yabafatwa nk'umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi, ibyo bamuregaga muri iki kirego bikwiriye gutuma ubwo budahangarwa buteshwa agaciro. Gusa ku mucamanza Richard Leon, izi ngingo zombi ntabwo zari zihagije. Yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemera ko Perezida Paul Kagame ari umukuru w'igihugu, yongera gushimangira yisunze itegeko ko igihugu kidashobora kwamburwa ubudahangarwa kuko kiregwa guhungabanya uburenganzira bwa muntu. Nyuma y'ibyo bisobanuro, umucamanza Richard Leon yavuze ko uru rubanza rutazakurikiranwa mu rukiko rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Urakoze Geoffrey Mutagoma. Nongereho ko abunganira umuryango wa Paul Rusesabagina mu mategeko baravuga ko bagisuzuma icyemezo cy'umucamanza kugira ngo bamenye ingamba bafata, harimo no kuba bakijuririra.
Ijwi ry'Amerika uru wa mbere.
muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo abantu bagera kuri 450 bahunze umujyi wa Kichanga muri territoire ya Masisi nyuma y'igitero cy'umutwe wa M23. MONUSCO ifite ingabo z'umuryango w'abibumbye irasaba M23 gusubira mu birindiro byayo bya mbere. Umuhanda uva Masisi ujya Igoma urafunze kubera imirwano. Abakoresha uwo muhanda baravuga ko ubuzima bwabo bugenda burushaho gukomera. Goma jimisho kandi bakomera.
Abenshi mu twasanze mu mujyi muto wa Sake bari biganjemo abamotari n'abacuruzi. Aba babwijwe rya Amerika ku buzima butameze neza habe na gato, kuko bakoreshaga uyu muhanda mu gushakisha ibibatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ifungwa ry'uyu muhanda ryahungabanije imibereho yabo.
Hali iko mubaya Goma Kichanga.
Mugabo urabona ibintu ntibimeze neza habe na gato, kuko nta muntu ushobora kujya muri Kichanga. FARDC irimo kurwana na M23. Twebwe nk'abamotari tumerewe nabi cyane rwose, kuko imirwano ikomereje aho ngaho. Guverinoma yacu ishobora kudufasha ikagarura umutekano vuba muri turiya duce, kuko turimo kubona abasirikare bajya ari benshi. Ibyo rero bishobora kuba byiza.
Bamwe muri bo barangije iminsi irenga itatu batagera muri Kichanga, Burungu ndetse n'ahandi harimo kubera imirwano. Ombenerike we ababajwe no kuba kugeza ubataza amakuru y'umuryango we, kuko intambara yabaye ari muri Sake.
Urabona uyu muhanda ntabwo urimo gukoreshwa, kandi twebwe ntabwo birimo kutubera byiza habe na gato. Reba nkanjye ndangije iminsi itatu ntaza amakuru y'umuryango wanjye, kuko nageze ahangaha nasize ibintu byose mu rugo. Bagize vuba bakagarura amahoro n'umutekano muri Kichanga na Masisi yose byadushimisha cyane.
Si abamotari gusa, ahubwo hari n'abagenzi ndetse n'abaturage basanzwe bari mu kazi kabo hanze y'umujyi muto wa Kichanga. Kuri bo icyangombwa ni uko Leta yagakwiye gukoresha imbaraga zose ikarangiza ikibazo cy'umutekano muke, bityo bagasubira mu mirimo yabo nk'uko bisanzwe.
Ibiciro byabaye birebire cyane rwose. Urebye mbese ubutumerewe nabi cyane, kuko twebwe nk'abagenzi twaje tuzi uko ibintu biri bube byiza, kuko twabonaga FARDC zihagaze neza ku rugamba, kandi uyu muhanda bawukoresha barenga 15,000 mu cyumweru. Turasaba ubuyobozi mu kurangiza intambara, kuko irimo kutugiraho ingaruka mbi cyane rwose. Murabona ni ikibazo gikomeye cyane kuri twebwe nk'abagenzi. Njyewe navuye Gicanga ku wa kabiri, ubwo twageraga mu nzira baratubwira ngo amasasu ni menshi, ubwo rero tuguma ino. Tubayeho n'abahangaha kuko twasize imiryango yacu yonyine. Uba benshi ntituzi ngo abana bagore bacu bari he. Ubu gusubirayo byananiranye rwose.
Ibi kandi byagize ingaruka ku baturiye umujyi wa Goma usanzwe uhahirwa n'uduce dutandukanye twa teritwari ya Masisi. Ikinze Christophe twamusanze akorera muri karitsiye ya Ndosho iri ku muhanda mugari kaburimbo uhuza umujyi wa Goma na Sake. Yatangiye atubwira icyo umuhanda wari umariye abaturiye Goma.
Ugura umuhanda urwara umuhanda w'igenzi, ariko muri izi minsi gwarangiritse. Mbese muri makeya ibiribwa byose byaturukagiriye, ariko muri makeya ino ntitukibona ibiribwa cyane nk'ukuntu byari bisanzwe. Ngo twebwe twasaba ubuyobozi ko bwadufasha.
Kuva imirwano yatangira muri teritwari ya Masisi, ubuzima bw'abaturiye umujyi wa Goma bwakomeje guhungabana ku mpande zose, bitewe no kubura ibibatunga kubera inzira zitameze neza. Ibyo kurya byavaga muri rucuru byarahagaze, kuko abashoramari ndetse n'abacuruzi ntibakerekerayo bitewe n'ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kuba ikibazo cy'ingutu ku bahaturiye. Jimmy Shukrani bakomera. Ijwi rya Amerika, Igoma.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radiyo Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi haravugwa ikibazo cy'abagore batwite batitabira kwipimisha. Icyo kibazo kiravugwa cyane mu ntara ya Makamba. Inkuru ijwi ry'America bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Kuva mu mwaka w'2025 leta y'u Burundi yaratangaje ko abakenyezi bibungenze bapimwa kandi bakavugwa ku buntu. Ariko nubwo bimeze uko, urugero rw'abakenyezi baje gupimisha imbanye zitarenza amezi atatu baracari bake mu ntara ya Makamba. Mu mezi 9 ya mbere y'umwaka w'2022, ubuyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara ya Makamba bwaharuye hagati ya 33 na 35% y'abakenyezi bapimishije imbanye zabo zitarenza amezi atatu. N'abakenyezi baje kwisuzumisha nyuma y'iminsi 15 bayejeje kwibaruka baracari bake bari hagati ya 55 na 63% muri ico kiringo nyene. Abakenyezi twahuriye kwibyariro ry'Imakamba bavuga ko
Arikehe nagumye niyumvira ati ngira ngo sibyo batariro muganda tebatirekanze gusuzumisha cangenda haheze icyo kiringo
tezarangoye birashika cangenda hati icyo kiringo cy'amezane. Harimo batinye bavuga ati ngo jewe ngubumenya ngo ndafise inda ngumengo ndoba ngayitse nkwaye inda nk'umwana atarakura bwarya n'ikosa.
Hamenyimana Meltusi umuremesha kiyago wo ku mutumba wa Makamba ya mbere arabyemeza. Abakenyezi iyo basamye imbanyi umwana bakurikije akiri muto baragira isoni bagashima kunyegeza imbanyi baca baja kwisuzumisha imbanyi iboneka imaze amezi arenga atatu. Ikindi kibituma nuko abagabo bigira sindabibazwa mu bijanye n'amagara y'umukenyezi yibungenze
kubera baragira isoni. Dufate nk'akarorero nk'abakenyezi usanga bafise abana bakiri bato makurikiza abana bakiri bato baca batinya kuja gupimisha imbanyi kubera yuko bibaza yuko bo batwenga.
Ibyo rero biragira ingaruka ugasanga imbanyi irakorote nkuko nibitanga Dafroze w'inyange Imakamba yabibonye ku mubanyi wiwe.
Harimo batinya bavuga ati ngo jewe ngubumenya ngo ndafise inda ngumengo ndoba ngayitse nkwaye inda nk'umwana atarakura bwarya n'ikosa naho umwana yaba afise ameza ngaho urashobora kugenda rwose uba wabigize.
Ikindi kiringa abakenyezi batisuzumisha ku rugero rushimishije ni iminsi 15 inyuma yo kwibaruka. Iyo bumva atagasonga mu mubiri ibyo kuja kwa muganga ngo barabe ko amagara yabo ameze nabi ntubabaza. Ikibituma n'udukogwa twishi two mu rugo. Niyo saba Nestori umwakirizi w'ibyariro ry'Imakamba atabakenyezi bibungenze badafise ingorane ntibaza kwisuzumisha.
Mu gice cya mbere benshi baza kugira bafise ingorane gahimba kuri kari karibwa cyagiye abone ko amaraso ye karaza niho kesha aza kwipimisha imbanyi n'ahandi igitigira cyari gito cyane gose kubera bataramenya akamaro uza kwipimisha imbanyi mu gice cya mbere.
Mugenzi we Zarise na wati nubwo wowe ubona ibimenyetso byuko wibungenze ni byiza kuja kwa muganga kuko
kambere kogo ntubuzi ko wibungenze kurashaka kwibaza ko wibungenze no ugasanga ntiwibungenze cyangwa ukabona ninda iriko irateje imbere mugabo ugasanga n'izindi ngwara zirimo
kuzimbanye kuze bigora abaganga gufasha umubyeyi n'umwana mu gihe baba bafise ingorane.
Ukaza nko ku mezi atandatu tugasanga afise ibiro by'umwana yari kuba afise amezi atatu umva kubikosora ko bigo cyo kimwe niyo waje kare kwiyurumva uje kare cyo tuguha impanuro zingene ubyifatamo amagara y'umwana n'aya mama wiwe akagenda neza cyane.
Kuja kwipimisha ufise imbanyi kare birafasha kugira ngo umubyeyi bamuhe impanuro z'ukugene yo fungura neza yo kwigenza kugira umwana yibungenze agira amagara meza bagahabwa n'imiti yo kubakingira malaria. Kubijanye n'abakenyezi bagaruka gusuzumisha amagara yabo inyuma y'iminsi 15 bibarutse baracari bake abo bakira nababa bafise ibibazo. Nestor niyo saba
muri ico gihe bakacabaza hamwe twabagurira habaye ingorane kiguma kitakize tugize turabaza rero twasanga rero n'ingorane mu miryango acari muri bimwe vya kera n'izukana umuzeyi basanga ma rero umugabo atankona n'umugore wiwe hakiri kare atarakira ziza nguma cyangwa igumare kica gisebura turakira abantu batari bake kandi ibintu byinshi bikiri umwana nk'ivyo mu isandu isa n'uko vyatagiye.
hari n'abandi bagira ibibazo kubera isuku rike mu bihimba by'irondoka.
Cyangwa gasanga ubwiye ati jewe ego nashitse mabukwe acankandisha uburoro bw'ibitoki naje ahantu akandisha uburoro bw'ibitoki urumva n'ibicafu uri kongeramo agacasubira kuza rero yamaze gusebura.
Hari n'abapfa kubera kuguma bava uturaso duke ariko bakabifata minenegwe. Alice Ineza
ashobora no kuguma yaragize akahemoraji gake akabifata minenegwe kubera aho hantu hatugaye neza canke yaragize akadishirire gatoyi kadafashe gatuma guma yibaza ko ari nko mu maraso ugasanga rero ni baba mama bagiriyeyo ugasanga aranapfiriye muhira bagaca batangura kwibaza ngo nababanye bamuroze ni biki naho kumbe ni kutagirisha gusa ya consultation postnatale conye ari cyo cabivuyeko.
Nestor Niyonsaba umwakirizi w'ibyariro ry'Imakamba ahanura ababyeyi gukurikiza impanuro z'abaganga imbere yo kwibaruka n'inyuma.
Kamunotero ababyeyi nukuri nuko boza kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka tukaramagara yabo ingena meze tukaramagara y'abana kuko namagara y'abana gihe baje tusha tubahimiriza kugira ngo bacandagisha abana babo birafite akamaro gakomeye cyane gose. Rero nkabasaba yuko umubyeyi wese ayivuye ngaha yo kwibaruka yoweza kagaruka tukasubira tukamusuzuma nyuma y'indwi zibiri amagara tukasubira tukamusuzuma tukakamagara yameze neza mwe n'umwana wiwe.
Mu ntumbero yo gukwega abakenyezi bibungenze baje gupimisha imbanyi zikiri nto abakenyezi barahabwa imisegetera yo kwifuka ngo ntibaribwe n'umubu utera malaria. Amavuriro arafise abaremesha kiyago babafasha guhimiriza ariko abakenyezi bipimisha imbanyi ikimaze amezi atatu canke bamaze iminsi 15 bibarutse baguma ari bake.
Urakoze Thierry Vendayi shimiye kino kiganiro iwanyu mu ntara.
Muntu mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tujye mu ntara ya Gitega rwiyemezamirimo Landry Nikiza akora amatara ashobora gukoreshwa n'imirasire y'izuba tumiza ibyuma mu Bushinwa kabishyira hamwe ari Igitega ho akorera kandi ashobuye guha akazi bamwe mu rubyiruko bagenzi be. Umunyamakuru Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza afite inkuru irambuye.
Landry Nikiza yashinze ihinguriro ryiwe ritoya muri karitsiye ya Magarama ni hagati na hagati mu gisagara cya Gitega ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi. Uwo musore yarangije icyicaro cya mbere cy'amashuri ya kaminuza kuri kaminuza y'ubuhinga n'imyuga yaha Gitega aratwiganira ukungene yiyumvisemo gutangura umugambi nk'uyu.
Niga kuri kaminuza kuri PG muri 2018 aho niga mu wa kabiri niho natangiye kwiga ibintu vya biogas donc twashize kuri resultat final muri mwaka uheze haciye naho tujeje mu bintu vya energie solaire niho namaze dukora amatara amampuri n'amaprojecteur fese gushwe n'ufara izo n'izi vy'ukubaka niho rero musanze ndiko ndacap ni ibintu vya kote ni formation donc nabaye ambishije yuko bimenya cyangwa bigira ko mvuye ku ishuri initiative siyo ngahe Gitega gusa ni ahantu hose bakenya umuco nawe twaje dukora amatara mato n'amarima nini gusa amarima nini nayo nayo akoreshwa na electricite aha muri ville bientôt nitwa tangura rinye gukora du plaque solaire gusa navyo ubundi projet en general ni production ya plaque solaire turacatenye turacatenye ibintu by'amatara eteke yobayista abirina twese tuca mu tuntu twa plaque solaire
ndega none aya matara yahingura gute
donc du transforma partir ya yakorera kuri 220 volt nayo arashobora kuza par piece ikoya ba mu Bushinwa turashobora kuza ndu piece tukatorasambura mugabo tukaje tumonta igyampure rero ubundi ni technology twakoze ku igyampure led ayo wacu akora kuri 12 volt no kuvuga ni itara riba riri kuri 220 volt turayihamena kuri 12 volt rikashobora kuva kuri plaque solaire et donc le projet en soi ni la transformation kuva kuri 220 volt gushika kuri 12 volt.
Ibyo umusore Landry Nikiza ahingura bishorwa mu gihugu cyose avuga ko agitangura bitari byoroshye kubera uburyo bwose bwava ku mufuko wa samuvyara.
Ubundi ni henshi kuko ni ngo z'amatara ariyo tubutondaje muri sud ni Bujumbura riyo twe ngaha cyagurisha 2000 kamwe gusa batemetsa nabo cyagurisha sero abakiriya babo hari yo bujumbura 4353 bifafa yaramfashije yaramaye umutayi banze aya maize yose nakoresha mu buryo bwa papa yadufashishije nyine nubwo tutari bwashike kuri hose tutafinale
uwo musore nahafise ukwicisha bugufi ntashakiye kuvuga ibyo yinjiza mu buryo bw'amafaranga yemeza ko ivyo akora imubeshejeho n'abandi Nikiza ashinze ishyirahamwe ryitwa Nikiza Bio Energy. Patient tuyishimira rikoramwo asigura ko ubuyitunze agahamagarira urundi rwaruka kutazera inze.
Ego bafite akamaro kaniniya kuko byarampaye ubumenyi kandi biranantunze. Kuronka uburyo nshobora kwifashisha mu byo fungura, mu byo nambara n'ibindi bintu umuntu akenera. Ndimenye. Akamunotera abajene ngahe gitega. Cyangwa mu gihugu cyose ahantu hose ari umujene nuko yo kurama amako mu mpuzu akazi kose akagakora akazi kose ashobora kubona ko kumuteza imbere kugira nawe ashobore gufasha ababyeyi
ariko intambamye ntizibuze ibikoresho biva mu Bushinwa nikiza hano urundi rwaruka kutadebukirwa mu buzima akitanga kwa karorero kubera yamaze imyaka 3 yose akora ubushakashatsi bwiza akora uyu munsi
Matiya Premiere ziva hanze mu Bushinwa ni ko tapandi togebe shikire kindi nacho agenda haba kena ry'uburyo cyaje naho mu iteriyo ikintu kijyanye na kurema dimanche kigenda kigorana mu domaine entrepreneurial bityo bigenda bigorana jengereje kwirabira ko namaze imyaka 3 ndi muri etude ya dimanche ni mai conception ya digesteur nashobora kubyihanganira ariko n'umugenzi wanje twa Doris twashobora kubyihanganira turamara twaza tutarashika kuri hose twaratakaje bimaze no benshi iyo myaka 3 yose nabwira ba jeune kutadebukirwa ko ico ni karakteri igaragara muri benshi kudebukirwa nakantu gatuma umuntu adashika ikintu yifujije bwa mbere tugire icyizere tugire na vision
Nikiza Bio Energy rikoresha umutahe yatse mu kigaga cy'igihugu kijejwe gusahiza urwaruka iruhande yacu hari nibanki y'urwaruka ariko umukuru w'ishyamba Parsem Faustin Kumana asanga ibyo bisata bidahagije navuga ko ari naco gituma urwaruka rwinshi ubusuhukira mu bihugu by'akarere
nawo tubona habaye imigambi nini yo gushafata urwaruka biracyafite igwane nyinshi ku buryo kugira abashikira urwaruka bikigoye y'abandi bigitegari imwe n'ibyo migambi urabona ko bitarashikira urwaruka neza ngo ubugume bishobore kubashikira ibyo bityo bituma urwaruka ruguma gusa n'ubwihebuye twarabonye ko umwaka ugeze twabonye urwaruka rwinshi rwiruka hanze urabona bagatse muri abo bihugu bimwe bimwe hari abaja muri za Zambia hari abaja urabona kumengo aba urwaruka rw'u Burundi utagukora kumengo kugira rugira ubuzima nuva muri iki gihugu
Ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe y'urwaruka byerekana ko ibice 55 n'uduce 2% by'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe ababa mu bisagara bashomereye bashika ku bice 35 n'uduce 4%. Ayo matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri bato ari bo benshi abafite imyaka iri mu busi ya 25 ni 35%, nayo abari mu busi ya 35 ni 75%. Rusangi manyuma y'abarundi yo mu 2008 nayo yerekana ko muri rusangi urwaruka rungana n'ibice 36% by'abarundi bose eroje buri kaneza juju ya Amerika
ahantu dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara hamwe na René Diane tana wafashije kwibagezo mbashimwe mwese kuba mukurikira radio ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose yisimbarari kiri kiganiro agasaro kaburaga ku mweru isakumi kwisaha yo mu Rwanda no mu Burundi dukomeje gahunda gusigashira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi inyamanza yanyereye mu mamera iti ayamarwa ahiye kare murangize icyumweru neza mwari kumwe na Venuste nshimiye imana
radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio ich bin Amerika yo ya bayi sizo chachu mugutera igihugu cy'u Burundi ya bayi sizo chachu mugutangi jambo mubanya igihugu yo ya bayi sizo chachu Tanzi jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo America. Radio ijwi rya America. Yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya America.